Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu mwaramutse neza ikaze ku ijwi rya Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11 n'igice I Kigali ni Bujumbura muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ibiganiro by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi no muri Afrika. Tutege amatwi mugenzi wacu wayaduteguriye.
Urakoze Thomas mwaramutse neza nshuti mwese mutiza amatwi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Munikija agiye kubashikiriza amakuru. Mu gihugu cya Kenya abantu bashika 200 barishwe mu gitero cyakozwe n'abagwanyi mu muhari al-Shabab. Mu gihugu cy'u Rwanda naho abarwanyi bashika 40 barishwe n'abajejwe gucungira umutekano. Abasirikare b'igihugu cya Ukraine bariko baromora abanyagihugu b'abagwanyi bashigikiye igihugu cy'u Rusiya. Idonido yaya makuru. Umurwi w'abagwanyi al-Shabab wo mu gihugu cya Somalia ukorana n'umurwi ukora ibitero by'iterabwoba al-Qaida watangaje ko ari wakoze ibitero byahitanye ubuzima bw'abantu barenga 22 mu ntara ziri ku nkengera yo mu gihugu cya Kenya. Ishyirahamwe Croix Rouge rikorera mu gihugu cya Kenya rivuga ko abantu 9 bapfiriye mu gisagara cya Gamba no mu komine ya Tana River, mu gihe abandi 9 biciwe muri quartier y'ubudandaji yitwa Hindi Trade Center muri komine ya Lamu. Umunyagihugu muri iyo komine Lamu yahamagaye abapolisi nyuma yaho yumviye inkoho zitanguye kwasana. Yavuze ko abo bagwanyi bashitse mu masaa 5 zo mu ijoro baca batangura kurasa abantu mu kiringo cy'iminota 30. Abagwanyi barishe kandi imbohe zari mu ibohero ryo muri ayo makaritie. Abategetsi ba gisirikare mu gihugu cya Uganda batangaje ko abantu 40 bitwaje ibigwanisho bishwe inyuma yaho bataniye mu mitwe n'abajeje gucungira umutekano hafi y'igihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokrasi. Umuvugizi wa gisirikare yaranditse amakuru avuga ko abantu 41 bitwaje ibigwanisho bateye ibirindiro bya polisi n'abasirikare ejo ku munsi wa gatandatu muri district zitatu zitandukanye zo mu gihugu cya Uganda. Muruyo nkuko abapolisi babivuga, abo bantu bitwaje ibigwanisho bari bafise inkoho, amacumu hamwe n'imipanga. Abapolisi bavuga ko abo bantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu bashika 12. Ivyo bitero vyabereye muri district zitatu zitandukanye zo mu gihugu ca Uganda, Kase, Ntoroko na bundi buryo zahora kuva kera zibamwo abanyagihugu bo mu bwoko bukunda gutera leta ya Uganda. Muriko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika. Mu ntara ya Darfur yo mu gihugu cya Sudan naho vyitezwe ku bwicanyi bugiye gusubira kwaduka hagati y'abanyagihugu mu bwoko butandukanye nyuma yaho abantu 18 bo mu bwoko bumwe bagandaguriwe n'abanyagihugu mu bundi bwoko. Ubwo bwicanyi bushasha bwadusigihe umunyagihugu mu bwoko bw'abamaliya yiciye umunyagihugu mu bwoko bw'abarizagat ku munsi wa gatandatu mu gisagara c'umuseruko bw'intara ya Darfur. Mu nyuma uwundi munyagihugu mu bwoko bw'abamaliya yaciye arasa igikosha grenade giterwa na rokete ku kamyo yari mu kibanza abanyagihugu mu bwoko bw'abarizagat bari bakoranimwo bariko barapfundika umugambi wo gukora ibitero vyo kwihora. Ico gikoho carakomerekeje cane abandi bantu barenga 20 bari muri iyo ntara. Muri iki gihe kandi abanyagihugu mu bwoko bw'abamaliya bavuga ko bibaza ko abanyagihugu mu bwoko bw'abarizigat bariko baratunganya umugambi wo kubatera ngo kuko babonye abanyagihugu muri ubwo bwoko hari urwa mu majana bakoraniye mu kibanza kimwe. Abasirikare b'igihugu cya Ukraine je ku munsi wa Mungu bariko barakwirikirana abagwanyi bashigikiye igihugu cy'u Rusiya bashaka kwiyonkera hafi y'urubibe rw'igihugu cya Ukraine gihana n'igihugu cy'u Rusiya. Umunsi umwe inyuma yaho basubiriye kwigarurira igisagara gikomeye cyitwa Sloviansk cyahora gicumbitswemo n'abo bagwanyi. Abategetsi bavuga ko abasirikare ba leta basubiye kandi kwigarurira ibisagara 4 bito bito biri hagati y'igisagara cya Sloviansk hamwe n'igisagara gikomeye cyitwa Donetsk gicumbitswemo n'abagwanyi ubutegetsi. Icegera cy'umutegetsi wo mu gihugu cya Ukraine ajejwe umutekano Mikhailo Kovala yavuze ko ejo ku munsi wa Mungu abasirikare bariko baja gukikuza igisagara cha Donetsk hamwe n'igisagara cha Lubansk ibisagara bibiri bikomeye byo mu seruko wiguriyemo abanyagihugu bavuga ururimi rw'Ikirusiya. Abakuru babagwanya utetsi baremeye ko batakaje igisagara cha Slovyansk. Abatetsi mu gihugu cha Ukraine ejo ku munsi wa Mungu baratangaje amakuru avuga ko bafashe ibigwanisho byinshi by'abagwanya ubutegetsi birimo ibikoho vya roquette bisambura ibimodoka vya blende hamwe na roquette zirasa amagrenade. Muri komora bandanya kumiriza radio ijwi ry'America risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abapolisi mu gihugu cha Israel barahagaritse abantu bikekwa ko aribo bishe umuhungu umunyapalestina afite imyaka 16 yishwe aturiwe. Abategetsi bavuga kwa abo bantu bafashwe bagirizwa ko aribo bishe Mohamed Abu Kaider.
Arakoze mugenzi wacu utugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi no muri Afrika. Tubibutse nshuti zacu ko muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni radio yacu VOA mu ijambo rimwe. Mushobora no kutwumva ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com. Ubu noneho ni wa mwanya w'imikino na sport ku isi no mu biyaga bigari. Tubanze duhura ubuga mugenzi wacu atugezeho ayo hirya no hino ku isi.
Mwana mtina izanchu timu isi dutera manye mkigea milo chumusi cha sport ugie kufuga chana chane kuri ekipe ya Brazil igiye kuja kuandanya inkino za domi finale idafisumu kinyiwa yo kilangira nwa Neymar. Turavuga kandi no kurukino rwa tenis Wimbledon aho umukinyi wa tenis kilangira nwa Djokovic yatsinze undi mukinyi kilangira nwa Roger Federer. Amakuru atangazwa n'iminyamakuru byinshi hamwe n'ama televiziyo muri iki gihe avuga ko kubona Neymar atwarwa ku nderuzo yavunitse umugongo byavuzwe cyane kurusha insinzi igihugu cya Brazil cyari kironse ku Budage. Ikindi kivugwa cyane muri iki gihe ni kibi cyakozwe n'umukinnyi wo mu gihugu cya Colombia Juan Zuniga yakubise ivi Neymar. Inyuma yaho ivyo bireye ni nyuma yaho urukino rurangiriye abantu isinzi baciye biruka gukoranira imbere y'ikibanza Neymar yariko arasuzumirwamo aho amakuru y'ububabare yagize atabahaye akizero. Umuganga w'umunyabrazil Rodrigo Lamar niwe yaciye atangaza inkuru yatumye abanyabrazil bose bumva bacitse inkokora bakaba batangwe kwibaza niba akizero kuko igihugu cya Brazil gishobora gutwara igikombe cy'isi yose gashobora kuzimangana. Urukino rwa tenisi naho umukinnyi kirangiranwa ava mu gihugu cya Serbia Djokovic yasubiye gutahukana insinzi ubugira kabiri mu rukino rwa tenisi rw'abagabo. Djokovic yatsinze Roger Federer wo mu gihugu cy'u Swiss. Federer afite imyaka 27 muri iki gihe yaheruka gutsinda mu ihiganwa rya tenisi Wimbledon mwaka w'2011. Iyo nsinzi ya Djokovic iribagije ihiganwa Grand Slam yatsinzwe gatatu yikurikiranya kandi irarangije umugambi w'umukinnyi Federer yariko arondera insinzi igira umunani mu nkino Wimbledon. Mu nkino zahuje abafasoni nazo Petra Vitocha wo mu gihugu cya Czech niwe yatahukanye insinzi igira kabiri mu rukino Wimbledon ku munsi wa gatandatu akaba yatsinze umunyakanadakazi Eugenie Bouchard. Akandi niho amakuru yerekeye sport avugwa hirya no hino ku isi arangiriye. Amakuru mushikirijwe na Frederic Nkundikije.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, sport n'imikino no mu biyaga bigari, duhere mu Burundi dutege amatwi Desire Hatungimana.
Inyuma yaho Flambeau de l'Est itsindiye Vitaro igitsindo kimwe ku busa, uwo mugwe mu ntara ya Ruyigi cyacye bimenyekana ko ari bubayi wa mbere mu Burundi muri uno mwaka. Olivier Niyunge ko amenyereza uwo mugwi akamenyesha uko arakamwe muri uwo mugwi ngo akabizeye ko no mu nkino za Sekafa zizobera mu gihugu cy'u Rwanda guhera tariki 9 z'ukwezi k'umunani nazo nyene ngo azobyifatamo neza igikombe mu mwaka weze cyatwawe na Vitaro nabo bagashobora kugitwara.
Kwa twakoze ukibuga n'imyemyerezo y'abakinyi bacu muraho ko twetwagibaye abambere tukaje azagino zo kumugabane wa Afrika hajya barakuyeyo icigwa bacha duja tubandanya abakinyi bacu bari hamwe ahanini nibaza ko ariye akazi twagiye turakora twiyungura kwa ivyo byatumye dusubira kuba club champion
mu kwezi k'umunani muzoja mu nkino za Sekafa mbega hoho mufisi y'intumbere
ego nkuko nariko ndabivuga nyine imyemyerezo tuzoyibandanya tuzohagarika ko ngo muvuze mu kwezi kuza mu mwitariki 9 z'ukwezi k'umunani tuzaba tugiye mu bintu za Sekafa ubwo tuguma tuvuga tugiye guhiganwa n'abandi bizodufasha kubakinyi nanjye mumenyereza kuraba kwiyungura ubuhinga kandi nibaza muri umugabane wa muri Afrika muri igice cyacu nibaza ko atabantu benshi bazotera ubwoba kuko umupira wabo turazinanye nibaze rero ko zoshobora gukora byiza
muri zeye yuko igikombe Vitaro yatwaye mwaka uheze n'uno mwaka kizogoma mu Burundi
ego urabona abamenyereza n'abakinyi tugiye mu mahiganwa hajya rero amavuga ni ugiye guhiganwa no gutangura kuraba ikibanza cya mbere birashobora gushika n'ukironke mugabo rero ahanini ni ukubona ko ushobora kushika mu kibanza cya mbere nagazitsogora ku kibuga hajya nta byizana ibintu byose birarondegwa tuzogerageza tubandanye imyimenyerezo turabe ko tushobora gushika kure bishobose tugatwecaye ikombe cya Sekafa.
Alain Ndizeye icegera cy'umumenyereza wa Lydia Ridic Burundi Academic yahiganirwa icyo gikombe gushika kuri runo rukino rwa nyuma akaba avuga yuko bashimishijwe n'icyo kibanza cya kabiri ngo mwaka uza bazogerageza kurondera abasatirizi bakomeye kugira icyo kibanza babuze haraze imyaka 3 bashobore kugishikako.
Ego umupira w'amaguru nkuko nabivuze kuva kera iby'Imana yateguye nuko nyene bifata nkuko Imana yabiteguye umugambi w'Imana Imana niyo yari yabiteguye yuko twuba bakabiri turabishima twaragerageje kugira ngo tubabe mbere byanze
muri Lydia Ridic Burundi Academic haburi kiko tuzi ko buri mwaka mwamufise equipe nziza mugabo mugaheza misese mu kibanza cya kabiri haraze imyaka 3
sino kubesha nta kimwe kibuze abakinyi turabafise umumenyereza nawe ni mwiza equipe abakinyi bose ni beza na staff y'aba president ni nziza birashika mu mpira w'amaguru bikabaho
ihiganwa rirarangiye nta mugambi w'umwaka uza kugira mu rondera abandi bakinyi kugira mu isunune gusumba mufate ikibanza cya mbere mwama mwabuze
ego umugambi uriho ifo ko twongereza abandi kuko hari hano hari abakinyi bakenewe nk'abasatirizi barakenewe abo dufise baragerageza ariko hari giye tubura umusatirizi adufasha kugira ngo turonke gitsindo abo dufise bakironka twarushe turashima mu byo bamaze gukora byose abasatirizi bacu tuzorondera twongereze turabe ingene yuko twotera imbere
muri jido naho kuruno w'Imana niho hasozegwa higanwa gitiriwe ukwikukira ku Burundi ryaryitabwe n'abajidoka bavuye imihingo yose y'Burundi. Valerie Manirakiza arongo ishiramwe rya jido mu Burundi akabamenyesheje ko arakaryo ko kumenyereza abakinyi babo no kwimenyereza gutunganya amahiganwa arimwo abantu benshi ngo naburya bimirije kwakira inkino za Afrika.
Iyo hagize amatariki twibuka igihugu cyacu kikukira twaba tufite competition twitiriye ukwikukira rero ni competition ya kane tumaze kugira kuri izi tariki igadutuma abana bacu baguma bitegura gukina baguma ubuhizi bwabo bukomera kandi tukaba tuzi ko turiko turitegurira ihiganwa ry'aba junior n'abakade ryo muri Afrika rizobera ngaha mu Burundi. Rero nibi harimo kumenyereza abakinyi natwe no kumenyereza kandi gutegura inkino.
Ugiye kuraba iyo higanwa gyimirije ukaraba n'ugwaruka mu ofise munizeye ku Burundi uzusa gutahukana ikibanza cya mbere nk'uko bwama
biragoye kubera ni nkino za Afrika yose ariko turafise icyizere ko tuzoshora kuronka insinzi nyinshi medaille d'or ama medaille d'argent medaille de bronze kubera ubuhoho bizobera ngaha mu Burundi tuzogera gusa kwitegura abakinyi bacu ntibadukina amakategori yose kuko kenshi tuhadukira ingorane z'uburyo ugasanga turungiza abakinyi 3, 4, 5 kandi tugasiga abandi nabone bohavuye baronka imidari ni ukuvuga yuko bibere ngaha mu Burundi turashobora kugira amahigwe y'ukuronka ama intsinzi nyinshi.
Mwamenya ko iryo higanwa rya Afrika rizohuza abana bakiri bato rizobera ngaha mu Burundi rizoba mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uza. Valerie Manirakiza akaba yizeye ko bazotwara imidari nk'uko bama babigize mu mahiganwa mpuzamakungu. Desiratungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Desire urakoze Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda nawe umwanya nuwawe
Mu kwezi kwa gatatu kumwaka utaha 2015 mu Rwanda hazayabera inama mpuzamahanga ku iterambere ry'imikino muri Afrika Conférence Internationale du Sport en Afrique ushinzwe gutegura inama umunya Senegal Diamid Faye yari ari mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda mu cyumweru gishize mu kiganiro cyagenewe itangazamakuru yavuze ko u Rwanda rwatoranyijwe kwakira inama ikomeye kuko rwagaragaje ubushobozi mu gutegura gahunda zinyuranye z'imikino Komite Olympique y'u Rwanda izagira uruhare rukomeye mu gutunganya ibikorwa by'inama izaba umwaka utaha kuva ku itariki ya 11 kugeza ku ya 15 mu kwezi kwa gatatu muri gahunda zinyuranye zitagajijwe muri iyo nama harimo guha agaciro abakinnyi bakanyujijeho muri Afrika kungurana inama ku buryo bwo kumenya gukora nk'abanyamwuga guhugura abanyamakuru b'imikino n'ibindi tujye mu mukino w'intoki wa volleyball ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR Volleyball Club irimo gukoza imitwe y'intoki ku gikombe cya shampiyona uyu mwaka ejo ndi kwa gatandatu kuri Stade Amahoro I Remera iyi kipe yateye intambwe igana kuri iki gikombe ubwo yatsindaga mukeba wayo Lyon Sport Volleyball Club umukino warangiye APR Volleyball Club itsinze Lyon Sport amaseta 3-1 ibi biraha icyizere APR Volleyball Club kuko niramuka itsinze umukino wayo w'ikirarane izahita ishyira umwitangirizwa w'amanota 5 hagati yayo na Lyon Sport iyikurikiye ku rutonde rw'agateganyo mu mupira w'amaguru igikombe cy'amahoro cy'uyu mwaka wa 2014 cyatashye mu ikipe ya APR FC kwa gatanu cy'umweru gishize iyi kipe y'ingabo z'u Rwanda yahuye na Police FC mu mukino wa nyuma wabere kuri Stade Regional ya Kigali I Nyamirambo APR FC yegukanye igikombe itsinze Police FC igitego kimwe ku busa cyabonetse mu gice cya kabiri cy'umukino gitsinzwe na Michel Ndahinduka iki gikombe cy'amahoro APR FC yatsindiye cyaje kiyongera ku cya shampiyona iherutse gutahana ibi bisobanuye ko APR FC izahagararira u Rwanda mu irushanwa rya Afurika rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo umwaka utaha ikipe ya Lyon Sport yabaye ya kabiri muri shampiyona niyo izaserukira igihugu mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika tugarutse kuri irushanwa ry'igikombe cy'amahoro ryarangiye kwa gatanu cy'umweru gishize hari udushya tudasanzwe twatunguye abakurikirana umupira w'amaguru mu Rwanda agashya ka mbere nuko nta mukino wo guhatanira umwanya wa gatatu wabaye uyu mukino wagombaga guhuza ikipe ya Sec Academy na Kiyovu Sport wavanywe kuri gahunda nta bisobanuro bitanzwe mu gihe amakipe birebayo yari yiteguye gukina ikindi cyagaragaye nabi muri iri rushanwa nuko nta muterankunga ryari rifite ku buryo nta bihembo amakipe yigeze ahabwa mu gihe mu gikombe cy'amahoro mu mwaka ushize hari habonetse amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 90 yari yatanzwe n'ikigega Imbuto Foundation uyu mwaka nta muterankunga n'umwe wigeze yigaragaza kuri bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda ikingo ni ikimenyetso cyerekana intege nke za komite nyobozi nshya iyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa iri shyirahamwe riyobowe na Vincent Nzamwita ryari ryijeje abantu ko umupira w'amaguru mu Rwanda ugiye kubona abawushoramo imari bahagije ariko ibyagaragaye mu gikombe cy'amahoro byerekanye ko ibibazo bishingiye ku mikoro n'ubuterankunga bigiye kurushaho kuba urudaca Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Chuti zacu muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mukanya guhera saa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Abaduteza amatwi ubunoneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribabwira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urugomo umwiryane no gusubiranamo hagati y'amoko n'amadini birakomeje mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique. Izi mvururu zimaze hafi umwaka wose zahitanye ibihumbi by'abaturage zinakura abarenga miliyoni mu byabo barimo abo mu idini ya Islam bataye ingo zabo kubera ubwoba ubu bakaba barahungiye mu misozi yegereye ibihugu bya Sudani na Chad. Mu minsi mike ishize izi mvururu zahitanye abaturage mu mujyi wa Bambari nyuma y'ibitero by'umutwe wa Antibalaka no kwihimura kw'insoresore z'abayisilamu. Muri iki gihe iki gihugu cyugarijwe n'ibibazo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugerageza gufasha abasizwe iheruheru n'iyo ntambara igeza ku baturage ibikorwa by'ubutabazi. mugihe hafi cy'akabiri cy'abaturage ba Centrafrique bakeneye ubutabazi n'inkunga, abandi bagera ku 140,000 bakaba bakomeje kuba mu buhungiro mu bihugu by'abaturanyi. Amerika ihangayikishijwe n'uburyo aba baturage babayeho. Amerika imaze gutanga inkunga igera kuri 51,000,000 z'amadolari izafasha mu bikorwa by'ubutabazi. Aya mafaranga aje yiyongera ku yandi yari yatanzwe. Kugeza ubu Amerika imaze guha Centrafrique hafi 118,000,000 z'amadolari mu gihe kitarenze umwaka. Aya mafaranga azafasha mu kugeza amazi meza, ibiribwa n'ibikorwa by'ubuvuzi ku baturage. Aya mafaranga azafasha kandi abakuwe mu byabo n'intambara, afasha n'ibikorwa byo guhuza imiryango yatandukanyijwe n'intambara. Inkunga y'inyongera kandi izafasha ibikorwa byo gufasha abakorewe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, birimo gufata ku ngufu abagore. Ibibazo by'ubutabazi byugarije Centrafrique ni byinshi kandi ntibishobora gukemurwa n'abaterankunga bake. Umuryango mpuzamahanga ukwiye gukora ibirenze ifasha gushakira umuti ibibazo byugarije igihugu cya Centrafrique.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mu kanya turasoza ibiganiro byacu, ariko mureke mugenzi wacu abanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas, tubanze tubashikirize inkuru iheje kudushikira mu kanya. Umunyapolitiki ariko aritoza mu kibanza cya perezida mu gihugu cya Afghanistan, Abdullah Abdullah, yatangaje kwa tazoja kwemera ibiharuro vya mbere vy'amajwi bihava bitangazwa uyu munsi ku wa mbere. Abdullah yabwiye amenyesha makuru ku murwa mukuru Kabul ko azokwemera ivyavuye matora igihe conyene amajwi mabi azobamaze gutandukanywa n'amajwi meza, ngo hamwe n'igihe ibibazo byose bijanye n'ubusuma bw'ayo majwi bizoba bimaze gutorerwa inyishu. Ibiharuro vya mbere vy'amajwi yo mu ncuro ya kabiri hagati y'abanyapolitiki bahiganywe, Abdullah na Ashrat Ghani yahora ari umushikiranganji yajejwe ubutunzi, vyari gutangazwa mu ndwi iheze. Yamara ngo ivyo biharuro vyaciye vyungururizwa ku igenekezo ry'indwi y'ukwezi kw'indwi, no kuvuga uyu munsi ku wa mbere. Abdullah avuga kwayo matora yabayemwo ubusuma. Amakuru nayo twabashikirije mu kanya avuga ko umurwi w'abagwanyi Al-Shabab wo mu gihugu ca Somalia ukorana n'umurwi ukora ibitero vy'iterabwoba Al-Qaida watangaje ko ari wo wakoze ibitero vyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 22 mu ntara ziri ku nkengera yo mu gihugu ca Kenya. Ishirahamwe Croix Rouge rikorera mu gihugu ca Kenya rivuga ko abantu 9 bapfiriye mu gisara ca Gambacho mu ikomine ya Tana River, mu gihe abandi 9 biciwe muri quartier y'ubudandaji yitwa Hindi Trade Center muri komine ya Lamu. Umunyagihugu wo muri iyo komine Lamu yahamagaye abapolisi inyuma yaho yumviye inkoho zitanguriye kwasana. Yavuze ko abo bagwanyi bashitse mu masaa 5 zo mu ijoro baca batangura kurasa abantu mu kiringo cy'iminota 30. Abagwanyi barishije kandi imbohe zari mu ibohero ryo muri ayo makaritie. Twavuze kandi ko abategetsi ba gisirikare mu gihugu cya Uganda batangaje ko abantu 40 bitwaje ibigwanisho bishwe inyuma yaho bataniye mu mitwe n'abajeje gucungera umutekano hafi igihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokrasi. Umuvugizi wa gisirikare yaranditse amakuru avuga ko abantu 41 bitwaje ibigwanisho bateye ibirindiro by'abapolisi n'abasirikare ejo ku munsi wa 6 muri district 3 zitandukanye zo mu gihugu cya Uganda. Nk'uko abapolisi babivuga, abo bantu bitwaje ibigwanisho bari bafite inkoho, amacumu hamwe n'imipanga. Abapolisi bavuga ko abo bantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu bashika 12. Ibyo bitero byabereye muri district 3 zitandukanye zo mu gihugu cya Uganda, Kase, Nkoroko na Bundi Buryo, zahora kuva kera zibamwo abanyagihugu mu bwoko butandukanye, mu bwoko bakunda gutera leta ya Uganda. mu ntara Darfur naho yo mu gihugu cha Sudani byitezwe ku bwicanyi ugiye gusubira kwaduka hagati y'abanyagihugu mu bwoko butandukanye inyuma yaho abantu 18 mu bwoko bumwe bagandaguriwe n'abanyagihugu bundi bwoko ubwo bwicanyi bushasha bwadutse igihe umunyagihugu mu bwoko bw'abamaria yiciye umunyagihugu mu bwoko bw'abarezigat ku munsi wa gatandatu mu isaraco mu seruko bw'intara ya Darfur munyuma uwundi munyagihugu mu bwoko bw'abamaria yaciye arasa igikoho cha grenade giterwa na rokete ku kamyo yari mu kibanza abanyagihugu mu bwoko bw'abarezigat bari bakoraniyemwo bariko apfunika umugambi wo gukora ibitero vyo kwikohora ico gikoho carakomekeje cyane kandi abantu barenga 200 bari muri iyo nama mu iki gihe kandi abanyagihugu mu bwoko bw'abamaria bavuga ko bibaza ko abanyagihugu mu bwoko bw'abarezigat bariko baratunganya umugambi wo kubatera ngo kuko babonye abanyagihugu bw'ubwoko bundi baharurwa mu majana bakoraniye mu kibanza kimwe abasirikare b'igihugu cya Ukraine hejo ku munsi wa Mungu bariko barakurikirana abagwanyi bashigikiye igihugu cy'u Burusiya bashaka kwiyonkora hafi y'urubibe igihugu cya Ukraine gihana n'igihugu cy'u Burusiya umunsi umwe inyuma yaho basubiriye kwigarurira igisagara gikomeye cyitwa Slovyansk cyahora gicumbitswemo n'abo bagwanyi abatetsi bavuga ko abasirikare ba leta basubiye kandi kwigarurira ibisagara bine bito bito biri hagati igisagara cha Slovyansk hamwe n'igisagara gikomeye cyitwa Donetsk gicumbitswemo n'abagwanya ubutetsi icegera cy'umutetsi wo mu gihugu cha Ukraine ajejwe umutekano Miakayo Kovale yavuze kwejo ku munsi wa Mungu abasirikare bariko baja gukikuza igisagara cha Donetsk hamwe n'igisagara cha Luhansk ibisagara bibiri bikomeye byo mu buseruko biguriyemo abanyagihugu bavuga ururimi rw'Ikirusiya abakuru babagwanya ubutetsi baremeye ko batakaje igisagara cha Slovyansk abatetsi bo mu gihugu cha Ukraine jo ku munsi wa Mungu baratangaje amakuru avuga ko bafashe ibigwanisho byinshi by'abagwanya ubutegetsi birimo ibikoho vya rokete bisambura ibimodoka vya blende hamwe na rokete zirasa amagrenade abapolisi bo mu gihugu cya Israeli barahagaritse abantu bikekwa ko aribo bishe umuhungu w'umunyapalestine afise imyaka 16 yishwe aturiwe abatetsi bavuga ko abo bantu bafashwe bagizwa ko aribo bishe Mohamed Abu Kader babitumwe n'urwanko bafitiye abanyapalestine kandi bari mu murwi w'intagondwa z'abayahudi ubwo bwicanyi ngo mwari ubwicanyi bwo kwihora igandagurwa ry'abahungu b'abanyayisraeli bari banyurujwe hanyuma bagatorwa bapfuye umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israeli Benjamin Netanyahu yarasubiye gutera kamu gasaba kugabanya uruhagarara ruhari muri iki gihe yaratangaje ko atazokwihanganira intagondwa aho ziba hose ejo ku munsi wa Mungu kandi umucamanza w'umugihugu cya Israeli yarekuye umuhungu w'umunyamerika afise imyaka 15 avukana na Abu Kader yamara ngo azoguma apfunzwe icamaso gushika iminsi indwi ihere
arakoze mugenzi wacu utugejejeho ingingo z'ingenzi z'amakuru Chuti zacu iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nimuve ku ma radio yanyu mukanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30 hagataho mugira umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.